Uharanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave mu metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose bari muri Uganda mu karere ka Kisoro. Namwe murashobora kudukurikirana kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora. Mwiriwe neza inshuti zacu. Kaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mutumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi sentare ntayinyuzwa yasomeye urubanza abantu 19 bagirizwa igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1993.
Tunavuga ko ari ubutungane n'ubwica intwaro kuko ubutungane uko bumeze si urwo rubanza rwonyine hariho n'izindi manza nibaza ko n'ubuhoma bukuru bugakwira hose.
Uwo ni Charles Mukasi yahoze ayoboye umugambwe Iprona ari mu baciriwe gupfunga ubuzima bw'iyo bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye. Rwanda kuri wa kabiri yashika imbere y'intango ya Kikiro asako ikiringo cy'iminsi 30 yahawe cyo gufungwa by'agateganyo congerwa ko iyindi minsi 30 mu gihe itohoza ribandanye. Abantu bafise inkoho bateye ibohero ikuru ryo mu gisagara cya Beni uyu munsi mu gitondo cya kare batorokesheje abanyororo barenga 1,300. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe ingingo yo gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifashe iterabwoba. Nyuma y'amasezerano basinye muri Leta Zunze Ubumwe za umugambi utavuga rumwe na leta muri Gine utangaza ko abantu batatu bishwe inyuma yaho Selu Dalein Diallo atangaje ko ari we yatsinze amatora. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Selu Dalein Diallo yitoje ku giti cy'umugambwe utavuga rumwe na leta yatangaje ko ari we yatsinze amatora imbere y'uko ivyavuye mu matora bishigwa habona n'ibiro by'igihugu bijejwe amatora. Ivyo yashikirije byatumye haduka icuka kibi mu gihugu. Yahiganywe na Perezida Alpha Conde yaramaze imyaka 10 ku butegetsi. Abatavuga rumwe na leta ya Conde ntibashimishijwe n'inyifato yiwe yo gushaka guhindura ibwirizwa shingiro mu ntango z'uyu mwaka kugira abashe kongera kwitoza. Imbere y'uko amatora aba, abajejwe guhagarira amatora muri Gine bari baragabishije ku kutumvikana mu bivuye mu matora bishobora kwadukamwo ubwicanyi bushingiye ku moko. Kuri uno munsi wa kabiri umugambwe l'Union de la Force Démocratique muri Gine watangaje ko abantu batatu bafise imyaka 13, 14 na 18 bishwe ejo ku munsi wa mbere igihe abasirikare bariko baromora abariko barigina ibyo bise intsinzi y'umugambwe wabo. Abarongoye umugambwe wa Perezida Conde bo bariyamiriza ibyatangajwe na Selu Dalein Diallo bavuga ko bifise ingaruka mbi kandi ko bishobora kubangamira.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino kuri Amerika. Mu bahawe igihano cyo gupfungwa burundu harimo Major Pierre Buyoya yayoboye u Burundi inshuro zibiri. Inkuru y'uru rubanza tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirikane ari Nairobi muri Kenya.
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niwe aza ku isonga ry'abakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze abategetsi mu nzego zo hejuru nka Liber Barunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka, Alphonse Marie Kadege yahoze ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, Alfred Nkunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka Expa imbere y'uko kivangwa n'imigwi yagwanya ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari ciganjemwo abatutsi. Sentare ntayinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu, hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera ca mbere ko umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Nduwayo ca mbere hari igitabo cy'abantu bafite ubwanya bw'abantu ngo wo gufanura 2023
mugambo uri ku butegetsi CNDD wabonye uko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu bariko baca mu nzira no mu vyasi bikunde baronke ibintu vyotuma abanyagihugu cyane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike ikindi gituma tuvuga yuko urubanza gwereke cyane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha byakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ihugu bivuye mu ntambara
ariko Maître Bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cyane cyane yabagize uruhara mu yicwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa
ico bikoze turazi yuko Mekiro Ndadaye hari habamugandaguye kandi uko aboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo ahubwo ni kintu ciza cyane nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa nibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kuryanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko tukibaza ko ari urubanza bitebuke ruzosubirwamo kandi rubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamwe bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza
Melchior Ndadaye niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1992 inyuma y'urupfu rwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 Eloge wika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu Desire Hatungimana yavuganye na Charles Mukasi ari mu bakiriwe gufunga ubuzima bwe bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura Mekiro Ndadaye
siho narinda aho babishikiriza mugabo nabibonye aho byanditse mugabo urubanza nyine siho nabo bari ku butegetsi ariko icyo navuga cyane cyane jewe urumva nibyo ntabyo nzi kukurumva abarushinze abaruciwe ingene baburanye byo siho ndi sinzi ibyo bafise mugabo mbibaza ko ejo mu madisikuru cyangwa mu madisikuru azovugwa nibaza yuko bazobishira imbere ibyo byo nibaza yuko batoreka kubikoresha birasanzwe mugabiyo ni politiki politisiyeni ndabivuze mu gifaransa sinibaza yuko hari ico bifasha canke byungura ubutungane nta nico byungura Uburundi kuko nta kintu mbona gikomeye kirimwo uko ndabibona twese turashaje nibaza ko ata bintu by'uguhiganwa bari baki sinzi nk'abo bandi mugabo nta bintu bya hafi bya politiki mugabo uko umuntu yaba aragira politiki kuraba ibintu uko biri kubivuga kubitigurira abandi kugira ngo ibyo kumbura abakiri bato ntibazogwe mu mutego w'ibyo twabonye cyane tutashoboye kurangura neza nibaza kwibuza agaca bizotuza na gitondo sinavuga ko ari ubutungane numvise intwaro kuko ubutungane uko bumeze si ubwo rubanza rwonyine hariho n'izindi manza ubutungane bukora burya nibyo bavuga ati umwera ugira ukuri ugashika ugakwira ahandi hose nibaza ko n'ubuhoma bugira ukuri bugakwira hose nibaza yuko iyi ntwaro ari mbi ubutungane ntawo busaba kuba bwiza bapfa kuvuga ngo ubutungane uburinde tandangwa ntibuhangamye nibyuko byanditse cyangwa uko abantu babyifuza kuba ari uko ariko uzi urabe neza kenshi uko ubutungane si mu Burundi gusa mbere urabona n'aha muri za Etats-Unis bariko bagwanira muri za Cour Supreme bapfa ngo bariko bashyiraho umuntu ngo yegereye umugambwe w'aba Republika ubutungane burya dupfa kubivuga turabyizera turabwemera tubifuza ko bubaye ndetanga mugabo murakoreshwa mu Burundi rero gusumba handi naho.
Charles Mukasi muri mubaciriwe gufungwa ubuzima bwanyu bwose mwamugiye kuzunguruza urubanza.
Nzunguruza kuba nta nubwo nari nashinze nta nubwo nari nitabye barabibandanye ko babiteguye n'ukuri ibyo bintu njyewe nibaza ko singingo mu by'ukuri njyewe mbuza iyo nda cyane niringiye cyane nkurikirana bimeze uko biri babyanditse uko biri nyine ntabwo naburanye sinaburanye kandi nibaza yuko nabo nyine mu babishinzwe barabikumbure kuba ibyo bintu ntari muri kimbwamo bakeneye kubikoresha barabikoresha ibyo bari basanzwe babikoresha imigenderanire dufitaniye n'intwaro ya fembe ntijya gihinduka.
Turagushimiye Desire Hatungimana. Mu Rwanda kuri wa kabiri Paul Rusesabagina akurikiranwa ibyaha biri mu iby'ubugome yashikanywe imbere ya sentare y'intango ku Kicukiro nk'izamanza asaba ko ikiringo cy'iminsi 30 yahawe cyo gupfungwa by'agateganyo congerwa ko iyindi minsi 30 mu gitoza ribandanye. Abunganira Rusesabagina bo batangaje ko iminsi umushikirizamanza yahawe yuko itoza ihagije basaba ko uwo bunganira yohita arekugwa. Ibindi kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi 30 cy'agateganyo yahawe cyakongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza, Rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe. Yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko, avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi. Yasobanuye ko kuva mu 1996 atari umunyarwanda kuko aribwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga. Ati kuva icyo gihe nahise mbipfubye umuryango w'abibumbye. Rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibihe, pasiporo yanjye ni iyihe? Maitre David Rugaza umwe mu bunganira bwana Rusesabagina nabo yahise akomeza abwira urukiko ati mbere y'1999 nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri, kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba. Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ubushinjacyaha bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwahise busaba kwiburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agateganyo. Urukiko rwahise rumenyesha Rusesabagina ko izasuzumwa ikindi gihe. Dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko Rusesabagina akomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaherukaga gufatira Rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN, mu gihe hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu, ndetse no guhuza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye. Rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanyije icyaha. Maitre Rugaza asubiza kuri kira cyifuzo cy'ubushinjacyaha, yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko iminsi 30 yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu munyamategeko avuga ko iyo umuntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi 30 irangira, ahita asaba ko urukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Rugaza yabibwira Ijwi rya Amerika nyuma y'iburanisha.
Ibiteganywa ko prolongasiyo yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twa twabonaga byuzuye ku buryo twasabaga ko yahita afungurwa, cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari kisanzwe kigenwa n'itegeko ku buryo iyo prolongasiyo yanasabwaga nacyo kitarubahirijwe. Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko mbere y'uko usaba prolongasiyo ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 30 wahawe n'ibyo wakozemo n'ibyo uteganya gukora. So mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iminsi 30 ntabwo ubundi iprolongation yemera ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa prolongation ntabwo ubwabyo bihagije ahubwo hagomba kurebwa niki cyangombwa gikeneye kugira ngo prolongation yakorwe kuko kuba iperereza wenda haba hari kibi kirikorwamo cyangwa se gikorwa ntabwo ubwabyo bihagije ku buryo prolongation yakorwa ahubwo ugomba kugaragaza ese uzakora iki wakoze iki
Ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera Rusesa abagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 icyo gihe ngo iminsi 30 niyari yakarangiye ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranije n'amategeko y'agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinja byaha iteganya ko iyi minsi 30 yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo nyuma yo kumva Paul Rusesa abagina n'ubushinjacyaha bo musabira gukomeza gufungwa by'agateganyo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamenyesheje ko uzafata umwanzuro kuri iki kibazo kuwa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 saa 9 z'igicamunsi muri uru rubanza ku nshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira Rusesa abagina ariwe Gatera Gashabana gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo Paul Rusesa abagina akurikiranywe ibyaha birimo iby'iterabwoba ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa Nyaruguru Nyamagabe na Rusizi Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
turagushimiye Asumta tukire mu Rwanda igipolisi gisaba ababa mu gihugu kuba maso kugira babashe guhangana n'abatekamitwe barondera kubarira utwabo ni mu gihe imaze iminsi itaye mu mvuto abantu bane bikekwa ko bakora impusha zo gutwara Rusesa baniha mu buryo butemewe n'amategeko mbere no gukora impapuro z'inzira zitemewe I Kigali inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagire Ubusa
ndamuhamagara nti ku marembo y'inyuma hehe ngo weho ngo ntubaze ibindi bicyo nkubwiye ngo uvuge gusa ngo anyura ku marembo y'inyuma
umwe mu beretswe itangaza makuru bakekwaho ibikorwa by'ubutekamutwe bagamije kuryo twa rubanda arasobanura uko babigenzaga by'umudamu n'abandi bagabo batatu bagenzwe polisi y'u Rwanda bakurikiranyeho ibikorwa byo gukora impushya zo gutwara iminyabiziga mu buryo butemewe n'amategeko no gukora impapuro mpimbano z'inzira ariko by'umwihariko uyu mudamu wanaregwa ko ngo yiyitiriraga ko ari umupolisi ku ipeti rya CIP Chief Inspector of Police mu ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano mu muhanda hari naryo ritanga impushya zo gutwara ibinyabiziga mu ijwi ry'uje ikiniga n'amarira ibisobanuro yahaye itangazamakuru arindishijwe imbunda n'abapolisi uyu mudamu yavuze ko ibyo kwiyitirira urwego rwa polisi yari yarabisabwe na mugenzi we bari kumwe muri kasho ya polisi akavuga ko we yakoreshwaga mu kumuhamagara nk'umupolisi n'abakita batanga amabwiriza nk'umupolisi w'abagari mu biro
ubwo mu minota nka 20 ngiye kumva numva arampamagaye ngo mwiri wa fande yego ngo wa muntu ngo gahunda yayirangije noneho ndangije ndavuga ngo munyere ku marembo y'inyuma naho byarangiriye ahajize nk'iminota 10 anyohereza 10,000 nyuma naramuhamagaye akajya nyihore
yera ko iwe abantu atarukanye kubuza ubwo bwo 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 bwo
bwo
bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo
bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo urumva nugusiga ibara polisi y'u Rwanda nugusiga ibara abapolisi ntabwo ari byo numva rero ko ari ikintu gikomeye cyane ariko n'abaturage bari kubujije nta kuntu wajya akavuga gushaka yo perime uzi ko perime zitangwa umuntu akubeshye birumvikana rero niba bamusaba 300,000 numva amafaranga bamaze kurya abaturage ariko none ibyo ntibihagije gusa kubarya amafaranga iyo perime ntakiza mumarira kandi nabo tuzabashaka bahanwe nkuko bafite bakoresheje izo nyandiko mpimbano ko ntabwo zemewe.
Aba bantu bane bafatiwe mu mujyi wa Kigali bo biyemerera ko batangiye gucura impushya zo gutwara ibinyabiziga igihe u Rwanda rwari rutangiye koroshya amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19, ariko polisi y'u Rwanda yo ivuga ko birirwaga bazenguruka hirya no hino mu gihugu bashaka bo batekaho imitwe ngo babashakire impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Bigaragara yuko hari umuntu umwe wiyemeza ati ngiye gukora iki, ntabwo bavuga yuko bafite ibiro hirya no hino mu gihugu, oya ntabwo byashoboka. Ariko ariyemeza akabati ngende muri Kigali ubwo akamwita umunyamugi akabazi ko asobanukiwe ndetse akita umupolisi akavuga ko akora n'abapolisi bakabyemera. Kuko uvuze gukora n'abapolisi mu mujyi wa Kigali kubyemeza abandi bantu bari mu turere hirya no hino byo birakorohera cyane. Byumvikane rero yuko agatsiko nk'akiyo tukaguyeho n'undi wari wese wari ufitenye isano nako byanze bikunze barafatwa.
Mu bihe bitandukanye hakunze kugaragara abafatirwa mu bikorwa by'uburiganya bishingiye ku mpushya zo gutwara ibinyabiziga, kuko hari n'abapolisi bagiye babifatirwamo bakanabihanirwa. Kimwe mu bituma ibikorwa bidacika hari abavuga ko ari amafaranga baca mu nzira z'ibusamo uramushya. Hari amakuru avuga ko uruhushya rumwe rwo gutwara ibinyabiziga rwaba rugurishwa amafaranga 300,000, ariko polisi y'u Rwanda igakomeza kugira inama ababikora kubihagarika ikibutsa ko ntawe izajenjekera. Yadutangarije ko nyuma yo guta muri yombi abakekwaho gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga ndetse n'impapuro z'inzira haza gukurikiraho guhiga bukware aba barazihawe bazikoresha mu buryo butemewe n'amategeko nabo bakazabihanirwa. Igihe abaregwa bahamwa n'ibyaha bakurikiranyweho by'uburiganya bagamije kuryo twa rubanda gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kwiyitirira urwego rwa polisi, bashobora guhanishwa kuva ku myaka iri hagati y'itanu n'irindwi y'igifungo n'ihazabiri hagati ya miliyoni eshanu na miliyoni zirindwi z'amafaranga. Wagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wafashije iyindi sura ugaburiza bigo bibiri
bihugu. Mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene ata wundi arimwo wiklo mu Gifaransa, umushikirajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda. Ministre Vincent Biruta nawe ahurwa u Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi. Ibiri muri izo nyandiko ntizashizwe ahabona vyagizwe ibanga. Umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze. Biruta yemeye kuzitaba mu mire akavuze ko bazobimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi. Kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka, u Burundi n'u Rwanda birabana y'ingwe. Uburundi bwagiriza u Rwanda guha indaro abahatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi 2015. U Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubitse abagizi ba nabi batera ico gihugu. Abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri iyo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hagataho abanyagihugu Ijwi rya Amerika ryabajije ico bibaza kuri no mubonano biciye ku ruga rwacu rwa Facebook, ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegemvya mu bihugu vyose. Hari abandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika isaba kubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9991. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Hanyo turangirije makuru n'ibiganiro twati bafitiye muri aka kanya dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Uwabihagaye ni Tenezi kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio.